nkuko biri muri iyo ntegoro y'itegeko yemejwe kuri no wa kane intara z'Uburundi zigiye kuba zitanu mu gihe zabura 18 nazo ni Bujumbura Gitega Butanyerera Buhumuza na Burunga izo ntara zitanu zizaba zigizwe n'amakomine 42 mu gihe yahora 119 amazone 450 n'imitumbi 341 Martin Interetse umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yari yishikiye mu nama nshingamateka gusigurira abashingamateka icyatumye leta y'u Burundi igenekeje 15 kwezi kwa gatandatu uno mwaka itorero intego y'itegeko yeretse abashingamateka karusha igihugu kizogira na cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi igihe iyo ntego y'itegeko yokwemezwa
gushyikirana no gukomeza umugambi wa leta wo kwegereza abenegihugu ubutegetsi mu guha amakomini ububasha n'amahirwe yo kuronka uburyo na cyane cyane amakori n'amategeko gukomeza intwaro rusange iri intwaro ibereye abenegihugu bahanurwe mu gufata ingingo zose zibera cyangwa zifatwe n'abo bitoreye kandi gutunga rusange bamenye ingene bazubahirizamo
naho abashingamateka bemeje 100% iyo ntego y'itegeko hari amakenga babanje gushyikiriza uyu ni umwe muri bo
kugira ngo ibyo bizakorwe zihari zibandanye zikora iri tegeko ridashobora kurangizwa mu gushyirwa mu ngiro rizoshyirwa mu matora y'ibyaha biga mu mategekanya kubatumikirira mu gihe baba basezerewe
umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yamwishyuye muri aya majambo
inzego zatowe zibandanye amabanga gushyika manda
ihe Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe IPD zigamibanga we wabona ko uko guhindagura izo ntara atacubije kumarira Abarundi amenyesha ko igikenewe uno munsi ari ukwitaho ubukene buhanze Abarundi no kwitaho agateka ka muntu kadasiba guhungabana
muri demokrasi muri politike mu butunzi mu by'ubutungane nta na kimwe bije kungura igihugu cyacu urabona ko atakintu kirimwo kiretse hari igiharuro nkumure cy'amatora kuko bobo urumva ba misi yose biteze ko amatora bayatsindwa kandi niko byabaye ama rero bagaca baja mu mutwe uduharuro duto duto cyo nta handi bona inyungu birimwo iyo bari inyungu y'ukubandanya biba iby'amatora hama bakabandanya ku ngoma atacyo byunguriye igihugu cyangwa umunyagihugu
Frederic bamvuga inyumvira yigeze kubikegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi amenyesha ko ahubwo nimba atari imbo za politike ziri imbere ngo amakomine yarakwiye kongerezwa
wogwiza amakomine nkumburuka gabanya intara jewe mbona nk'akaroro nk'aha mu Bubiligi tubaye dusanga amakomine ashika 585 mu gihugu kingana n'icy'u Burundi kubera iki kubera ko ubuzima bw'umunyagihugu buri kuri komine ibyo by'iwacu ni barine nyine by'ibyigangeso ariko ubundi nibaza ko afite intumbero umutwe wa politike ariko ntacyo bipfana n'iterambere namwe muzobiraba n'ukuri ko atana kimwe bizazanira umunyagihugu mu byerekeye iterambere ryiwe
si ubwa mbere mu Burundi intara zihinduka kuri Repubulika ya mbere yari rongowe na Jean Baptiste Bagaza intara zari 8 kuri Repubulika ya kabiri ya Petero Buyoya intara ziba 16 igenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere umwaka w'1999 havutse intara ya Mwaro iba ya 17 na igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015 havuka intara ya Rumonge intara zose z'u Burundi ziba 18 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.